Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kwashikiriza ibiganiro byaje mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse shuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu itariki 14 y'ukwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi 2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ntabwo bavuga kubana, guhahirana, iyo muhuriyeho ngo nibirangira umunyarwanda agiye bamuhige, abantu bazahahirana bate se batagenderana.
Uyo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agaragaza zimwe mu nzitizi zicibonekeza umubano no gukorera hamwe mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Yabivuze igihe ariko aratanguza inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 16 iki yari mu Rwanda. Inkuru cyakomeye ni inkuru ivuga ku Burundi bugiye kwitwarira Radio BBC. Inkuru yerekeye urubanza rw'umumenyesha makuru akorera Radio BBC yagirizwa ibikorwa by'iterabwoba, hamwe n'inkuru yerekeye ubukene bw'ibitaro mu Burundi. Turaziga ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutsiriza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kane yarongereje kiringo cy'umwaka ku nteko ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Centrafrica, inyuma y'impari ndende zabaye hagati y'intumwa ya Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa n'Uburusiya. Uburusiya n'Ubushinwa byarikumiriye igihe cy'amatora. Ibindi bihugu 13 bisigaye mu bigize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano nibyo byatoye ayo matora birayemeza. Izo nteko za MINUSCA zigizwe n'abasirikare 11,000 n'amajana 650 hamwe n'abapolisi 2,080 bongewe kuguma muri Centrafrica gushika ku itariki ya 15 ukwezi kw'11 umwaka wa 2019. Centrafrica ni kimwe mu bihugu bikenye ku isi, naho gifise ubutare bwa diyama na uranium, kandi byaranse ko kiva mu ntambara hagati ya bonse rimwe. Intambara yadutse mu mwaka wa 2013 perezida w'icyo gihugu François Bozize akuwe ku butegetsi. Ikinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuriro waraturiye ububiko bw'ibikoresho by'amatora ejo kuwa kane. Mu itangazo yashikirije abamenyeshamakuru, umukuru wa komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Corneille Nanga Yobuleo yavuze ko imashini z'amatora zishika 8,000, ni ukuvuga 80% by'imashini zose zari kuzokoreshwa ku murwa mukuru Kinshasa zahiye ziratukombera. Udusanduku tw'amatora hafi ya twose natwo ngo nuko nyine twarahiye. Ibindi byahiye n'ubwiherero bw'itora, ibikoresho by'amatora, amapikipiki 8,000 mashasha, imodoka 15 na bateri zitanga umuyagankuba 9,500. Barnabe Kiyaka, umwe mu bahanuzi ba Perezida Joseph Kabila, yabwiye abamenyeshamakuru ko ari abagizi ba nabi baturiye ubwo bubiko, ariko ntiyavuze abaribo. Ariwe hamwe n'umukuru wa komisiyo w'igihugu ijejwe amatora bemeza ko bitazobuza amatora y'umukuru w'igihugu kuba nk'uko bitekanijwe ku itariki ya 23 y'ukwezi kw'12 turimo. Leta Zunze za Amerika ziriko zirihweza neza uruhara rwazo mu basirikare ba ONU babungabunga amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika, aho muhanuzi mu by'umutekano mu biro bya Perezida White House John Bolton hamwe n'umushikiranganji ajeje kwivuna abansi Jim Mattis bariko bararaba ahandi abasirikare ba Amerika n'uburyo bakoresha vyorungikwa. Igihe Bolton yashira ahabona politiki nshasha ya Leta Zunze za Amerika kuri Afurika ejo ku munsi wa kane, yatangaje ko Amerika itazosubira gufasha inteko za ONU ata mwimbu zitanga kandi zidashika ku cyo ziyemeje. Leta Zunze za Amerika nicyo gihugu kiza ubwa mbere mu gutanga amafaranga abasirikare ba ONU bakoresha, aho cyatanze hafi $3 billion zitandatu n'ibicindwi z'amadolari y'Abanyamerika mu mafaranga ariko arakoreshwa muri uyu mwaka. Igipolisi cy'Ufaransa nacyo cyararashe cyongera kiricha umugabo yagirizwa kwica abantu batatu ku munsi wa kabiri mu isoko idandarizwamo utuganduke twa Noel mu gisagara cya Strasbourg nk'uko byashikirijwe n'ibimenyesha makuru bitari bike. Abapolisi barenga amajana indwi nibo bari mu ruhigi rwa Sherif Chekate kuva ku munsi akora ico gitero cyakomerekeje kandi abantu 13. Abategetsi bavuze ko uwo mugabo w'imyaka 29 yari ku rutonde rw'abakurikiranwa hafi bakekwa ibyiyumviro by'intagondwa icyatumye akora ubwo bwicanyi gushika ubu ntikiramenyekana. Ubwicanyi bukorwa n'intagondwa buramenyerewe mu Faransa aho muhari w'iterabwa wa leta ya Kisilamu wagabye ibitero bibiri mu guturira amabombe no kurasa ipari mu kwezi kw'11 umwaka 2015 hafi abantu 130. Naho muri 2016 ikamyo yaragonze abantu mu gisagara cya Nice abashika 86 bahasiga ubuzima. Abashinga amateka ba Leta Zunze z'Amerika baremeje integuro y'itegeko mu matora yabaye cyo kuwa kane ku majwi 398 bemeza ko igisirikare cya Myanmar cyakoze ihonyabwoko ku nkekwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Rohingya. Raporo ya ONU yasohotse mu kwezi k'8 yavuze ko igisirikare cya Myanmar cyakoze ubwicanyi kivunga ubusuma bwateguwe byari bitumbereye ihonyabwoko. Igisirikare cya Myanmar cyarakanye ibyo byagirije by'ihonyabwoko kibandanya kivuga ko ibyo cyakoze kwari uguhiga abakora iterabwoba. Iyo nteguro y'itegeko yemejwe n'abashingamateka isaba kandi leta ya Myanmar kurekura abamenyeshamakuru babiri b'itorokanizo ry'amakuru Reuters muri ico gihugu.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Kuri wa kane umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaruguruye ku mugaragaro inama y'igihugu y'umushikirano ku nshuro ya 16. Mu ijambo yashikirije abayitavye yavuze ku Rwanda rufise abaturanyi babi. Ni inkuru y'umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Afungura ku mugaragaro inama y'umushyikirano ku nshuro ya 16 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko muri rusange u Rwanda rumaze kugera kuri byinshi kandi biramba. Yavuze ko mu mibanire n'ibihugu by'amahanga u Rwanda rwarushijeho gufungura amarembo mu migenderanire. Icyakora ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu karere u Rwanda ruherereyemo ho haracyari ikibazo kuko imigenderanire ngo isa n'idashoboka.
Ntabwo bavuga kubana guhahirana iyo muhuriyeho ngo nibirangira umunyarwanda agiye bamuhige. Ntabwo ari imibanire myiza kandi n'ababikora birirwa bigisha regional integration ariko iyo bigeze mu bikorwa bikaba ibindi. Abantu bazahahirana bate se batagendera? Abantu bahahirana bate uwambutse umupaka afatwa agafunga cyangwa akazimira ntibamenye aho yarengeye?
Uko Perezida Kagame yumvikana ntashita abaturanyi b'u Rwanda tatomoye ni ikibazo gikomeye. Aravuga ko abarimo abirirwa bigisha kwihuza kw'akarere nyamara ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bemera.
Muri regional integration uko bamwe bayumva igomba kuba ibabereye bikagarukiraho. Regional integration abayivuga bafite icyo bayishakamo ariko ntibifuze ko kigera ku bandi bakwiye kuba bafatanyije muri iyo regional integration. Ntabwo byakunda ariko ibyo ni uguhozaho ibiganiro, ni uguhozaho buri umwe kwereka undi akavuga ati ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora ntabwo bihuye. Twese tugomba kuba tuvuga rumwe, tugomba kuba tunakora bimwe.
Perezida Kagame agakomeza avuga ko u Rwanda rutazarambirwa guhozaho uburyo bw'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo.
Ntabwo tuzarambirwa rero guhora tubwira ari abaturanyi ikibazo nuko biri no mu baturanyi kurusha mu batatwegereye. Tuzakomeza gushaka ko twakorana rero nabo bigisha regional integration ariko ntibayishyire mu bikorwa. Turifuza ko twafatanya kuyishyira mu bikorwa.
Mu ijambo rye Perezida Kagame w'u Rwanda yasabye Abanyarwanda muri rusange gukorana ubwabo bagamije kugeza igihugu ku iterambere, maze avuga ko abashaka guteza ibibazo u Rwanda ariwe bishobora kuzagira ingaruka.
Mbibuse inshingano nini dufite zo kubaka igihugu cyacu, zo kugikomeza, zo kugishyira hamwe. Inshingano zo gukorana nabo duturanye mu karere niyo bakubera imbogamizi wo gukomeza ugerageza. Dukomeze tugerageze, ntabwo iyo ukomeje ukagerageza ku muturanyi mubi agakomeza kukubera mubi, amaherezo niwe bigaruka, ntabwo ari wowe wagerageje.
Iri jambo rya Perezida Kagame rikomoza ku mibanire mibi itifashe neza hagati y'u Rwanda n'abaturanyi, rije mu gihe imibanire y'u Rwanda n'Uburundi icumbagira. Byatangiye cyane mu 2015 ubwo bamwe mu Barundi bamaganaga indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Mu 2016 Burundi bwahisemo guhagarika ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda, ku buryo muri uwo mwaka nyine u Rwanda rwatangazaga ko ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi byari bimaze kugabanukaho 40% hagati ya 2014-2015. Uburundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana y'umutekano muke muri icyo gihugu. Ni birego u Rwanda rwamaganira kure. Ku Rwanda na Uganda naho icyuka ni kibi, kuko u Rwanda narwo rushinja Uganda gucumbikira abashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uganda nayo ariko ikavuga ko hari Abanyarwanda baba ku butaka bwayo bakunze guhungabanya umutekano. Mu minsi ishize hakunze kumvikana bamwe mu Banyarwanda batabwaga muri yombi muri Uganda bakekwaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Kuri rubanda rugufi ariko birarushaho kuba bibi. Aba baturage nabo mu karere kaburira mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bakeshaga maramuko muri Uganda.
Abana bacu bamwe ruko nabwo nta butaka dufite, ariko bajaga gupakazayo akaza kazanye nka 200 akababonye nkako karimo akababonye miliyoni kandi ugasanga ni umubosi ugusaba ahantu ho twahombeye.
Inama y'igihugu y'umushyikirano ibigamije kurebera hamwe muri rusange ku buzima bw'igihugu bwifashe iteganywa n'itegeko hiburizwamo Abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Kuri iyi nshuro ubutegetsi buratangaza ko imyanzuro 9 y'inama iheruka imaze gushyirwa mu bikorwa hejuru ya 80%. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kHz 15,600 na kHz 17,600. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Mu Burundi inzu zose zafatiwemo ibirwanisho kuva mu mwaka wa 2015 zigiye gufatwa zigurishwe kugira ngo bashumbushe ababuzi ababo n'ivyabo mu bihe Burundi bwaciyemo mu mwaka wa 2015. Byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane, inyuma yaho uyu mushikiranganji atwariye abaserukiye ibihugu vyabo mu Burundi kubereka inzu yavuzwe ko mu iresi ya BBC kw'abakozi b'ibiro bijejwe iperereza bayiganaguriramo abantu. Emile Laurentide Kanyana yemeje ko leta y'u Burundi igiye kwitwarira BBC. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu buhamagaye vyihuta abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi batazi ico bahamagariwe. Muri ubwo bushikiranganje beretswe ireresi yakozwe na BBC yerekana itotezwa n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe na leta n'abo mu bakozi b'iperereza. Bahejeje kwerekwa iyo reresi babwiye ko BBC yabeshe batabajanwa ku nzu iri mu Kinindo, komine Muha mu gisagara ca Bujumbura ivugwa muri iyo reresi. Bahejeje kumviriza umwe mu bemeza ko amaraso yerekanywe ava muri iyo nzu yari ay'impene 6 zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu. umushikiranganje w'ubutungane yavuze ingingo leta igiye gufatira BBC harimo kwitwarira kugira ishumbushe leta y'u Burundi wakoze iyo rerese na wahanwe
iyo nkuru bo banza bakayikurako aho bayikije hose bagacaho baciye mu kwitanga kavuga yuko babeshye iyo umuntu yabeshewe asaba gushungushwa bigasabwa nuko uwo yabikoze abihanikwa ubu rero tugiye kuraba inzego tibijejwe kugira ngo dushobore kudutunganiriza igihugu cyacu cyaratutswe eka n'abarundi bose aho baciye bogena baravuga ati bari abantu nabicanye ni kuvuga turakeneye inshumbushe idasanzwe zo kwitwara rwose cyane kuko umuntu abeshewe ategerezwa gusubizwa ko agashyambara bamukuyeko
abaseruke ibihugu byabo mu Burundi bona na kimwe bashikiriza atari kwitegereza no kumviriza ibyo babwirwa abamenyesha makuru ubu bahawe ijambo bajaze kumenya igituma iyo nzu igicunzwe n'abajeje umutekano mu gihe ayandi mazi nk'ayo yafatiwe mu bigwanisho akaba yarimo abapolisi cyangwa abasirikare yasubijwe banyeneyo Emero Rantine Kanyana kuri ico kibazo ntaje umunwa yemeza ko amazu yose yafatiwe mu bigwanisho agiye kugurishwa kugira hashumbushwa babuza babo muntu reka zatanguye mu mwaka wa 2015 aho haba imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa perezida Petero Nkurunziza
yego kanyere ahubwo izo zasubije tugiye kuzisubira dako mbega ahantu hafatiye ibigwanisho byinshi abanyagihugu byamaze abantu ishumbusha abanyagihugu va he iva mu gufata izo nzu zose zikagurishwa kugira ngo abo bene gihugu bahagorewe bazira ubusa bashumbushwe izo zisigiye kwira abahubwo zisubizwe mu minwe ya leta iheze izigurishe ishumbushe abene gihugu bagize ingorane maze abantu bapfe mu gisagara bateza gushumbushwa
abajijwe ingene izo nzu zizomenyekana canke ingene hazoshingwa igiciro cazo Kanyana yavuze ko amasenari agiye gukora amatohoza kugira ico gikorwa kizokogwe kuneza yababuze.
Aha mu Kinindo hafatiwe ibigwanisho, umutekano mu Kinindo warahungabanye, wo mu Nyakabiga waheho ngaha mu gisagara muraza abantu baraturiwe, abantu baragira ingorane nyinshi cyane gose abandi barahunga, bafise n'ubwoba baratutwabo, murumva ivyahonorekariye ni vyinshi. Ni kuvuga rero sentare zizoheza zigerageze kubitohoza neza, ziharure, zivuge ziti agahombo kuba karabaye, kangana gutya, hanyuma rero hagira icyo bafatirako kugira bashumbushe abo bene igihugu.
Umushikiranganje w'ubutungane akaba agize icyo ashikiriza ku ireresi ya BBC inyuma y'aho umushikiriza manza wa leta beshuje ibiri muri iyo reresi. Ireresi kamwe kamwe inside Burundi's killing machine yasohowe na BBC ku igenekerezo rya kano kwezi kwa 12/2018 mu gihe iyo reresi yari yakozwe mu kwezi kwa 12/2016 kuko BBC yari kwirondera ko leta y'u Burundi igira icyo ishikirije ku byatojwe na BBC. Umushikiriza manza Kizigenza yavuze ko leta itari kugira icyo ishikirije kuko BBC itavuze ibiri muri iyo reresi. Naye umushikiranganje w'ubutungane we yavuze ko BBC itigeze icisha urwandiko mu bushikiranganje bw'imigenderanire kugira itabazi. Emero Rantine Kanyana yemeje ahubwo ko BBC yo yironderera amakuru kandi amatohoza y'ibyaha bikomeye adakorerwa ku maradiyo. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ni mugitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kunjuro ya mbere umumenyesha makuru Ndayizera Focus nabo bareganwa bashika kuri 12 barashikanywe imbere ya sentare y'intango ya Nyarugenge i Kigali. Mu baregwa uko ari 13 bose baragaragaje impungenge ku buryo bafunzwemo budatuma babonana n'imiryango yabo ndetse bamwe bakaba batararonka baburanira maze bagasaba kurubanza rwo kunguruzwa n'inkuru y'umumenyesha makuru y'Ijwi Amerika Sumtakaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Bose uko ari 13 bari bambaye imyenda yabo isanzwe bafunzwe amapingu ku maboko baje gukurwa ari uko umucamanza bisabye mu cyumba cy'iburanisha. Nta abantu benshi bari bitabiriye kumvura urubanza. Uko amasaha agenda agashira hinjiraga bake bake bo mu miryango y'abaregwa bagahita basuka amarira babonye ababo. Benshi bari ababyeyi n'abavandimwe babaregwa bagaragaje ko hari hashize igihe kinini batazaho abana babo bagiye. Iyi ni nayo yabaye inzitizi ya mbere yatumye urubanza rudakomeza kuko mu baregwa 13 sibyo umunyamakuru Focus Ndayizera wenyine niwe umuryango we wabashije kumenya ko afunzwe. Naho abandi bavugaga ko kuva bafatwa batigeze babimenyesha imiryango yabo. Banabwira urukiko ko abaregwa bafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Benshi bahuriza ko bafashwe tariki ya 21 z'ukwezi gushize kwa 11 ariko bagasinyishwa ko bafashwe tariki ya 30 z'ukwa 11. Ibintu bavuga ko bakoreshejwe ku ngufu. Mu baregwa bose uko ari 13 umunyamakuru Focus Ndayizera niwe wenyine warufite abamwunganira nabo ariko bagaragarije urukiko ko batigeze bamubona ngo babashe kuganira kuri dosiye ye. Basabye urukiko ko rwaborohereza kumenyeshwa aho afungiye ndetse bakaba babona uburenganzira bwo kumuganiriza. Ubushinjacyaha bwo bwazamuye inzitizi busaba umucamanza ku rubanza rwakomereza mu muhezo. Umushinjacyaha yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome kandi ko hakiri abandi barimo gushakishwa bityo ko byakwica iperereza ruramutse rubereye mu ruhame. Umushinjacyaha yongeyeho ko uru rubanza rurimo abatangabuhamya benshi ko ruramutse rugiye hanze aba batangabuhamya baba bashyizwe mu kaga. Nta byinshi byavuzwe kuri uru rubanza kuko ababuranyi bose basabye ko rwasubikwa byatumye n'abari bitabiriye iburanisha bataba batazi icyo abaregwa bakurikiranyweho. Gusa mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umugenza cyahabwerekanaga umunyamakuru Focus uvuga ko aribwo bumufite umuvugizi w'uru rwego Modeste Mbabazi yari yatangaje icyo uyu munyamakuru akurikiranyweho.
Umunyamakuru akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba.
Nta byinshi Focus Ndayizeye yavuze ku ifatwa rye igihe yerekanwaga n'ubugenzacyaha usibye kuvuga ko ibyo akurikiranyweho atari yakabimenya.
Kugeza ubu ngubu ntabwo ndamenya iby'iperereza ririmo kugeraho. Bambwiraga ko ari byo ntekwaho zamenyesha ngiye nibwo nyibibona.
Imvugo ya Ndayizera yo kuri uyu wa mbere yari itandukanye cyane n'ibyo yavuze mu mpera z'ukwezi gushize kuko yabwiye umucamanza ko waburana yemera icyaha. Atangaza ko asaba gusa ko yahabwa umwanya akavugana n'abunganizi be. Igisa nko kwemera icyaha kandi cyanagaragaye ku bandi baburanyi bari kumwe na Ndayizera aho hari umwe wasabye urukiko ko urubanza rutabera mu muhezo akagira ati uru rubanza rurimo urubyiruko rwinshi turifuza ko rwabera ku mugaragaro kugira ngo urundi rubyiruko rubashe kumenya ibyo twari tugiye kwishoramo. Akongeraho ko nta n'abandi batangabuhamya bakenewe kuko byinshi babyirangirije. Urukiko rwafasha akanya gato ngo rubanze rusuzume inzitizi zatanzwe n'ababuranyi maze rwanzura ko rutanze iminsi 3 kugira ngo abaregwa babashe kubona abunganizi. Urukiko rwanzuye ko urubanza rwimuriwe tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 kuwa mbere w'icyumweru gitaha kandi urubanza rukazabera mu muhezo nk'uko byasabwe n'umushinjacyaha. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yaraherutse gutangaza ko ibyaha Ndayizera akurikiranyweho n'abo bari kumwe biramutse bibahamye bahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Asumtakaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muburundi ukene bw'ibitoro mu ntara cy'Itoke bwatumye ubuzi bumwe bumwe buhagarara ivyo biremezwa n'abajejwe intwaro abiyunguruza baja mu makomine agize iyo ntara canke mu gisagara ca Bujumbura eka na bamwe mu bagendesha ivyuma vyunguruza abantu ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Ndikobanyana.
Ugeze ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke na ruja n'uruza rw'amamodokari rwibonekeza ku bwinshi nk'uko byari bimenyerewe intandaro ni gitoro cyabo cya mazutu canke cya esanse gikenye muri iyo ntara araheze indwi zibiri nk'uko abahaba babibwijwe irya Amerika abatunze ivyuma byo kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko babibitse mu mpango ibindi navyo bihagaze ku mastasiyo birindiriye kwica gitoro kiboneka bano bagendesha ivyuma binyuma mazutu canke esanse bavuga ko arengewe kuko igitoro cha magendo abari umutima amenyo bakacikora ko bakigura umurengera
byukuri asa ningorane kabisa kuko igitoro cabuze cyane mugabo abantu bari yungunganya abantu bakizana ugasangira ico cyagiye kuri 4-5
oyo ibara muri misisi heza ko igitoro cyabaye ndanse nkawe tunyonga imiduga imiduga twaparitse umfunzi misi 3 mwitoka nasora ko imbozi igitoro ntikiboneka
bwebwe aho ngaho twabuze kirana utumira imiduga bamwe bamwe iricaye hanini nk'amabeni amahiyasi ariko bikatutangaza mbe ibi bintu ni biki kwebwe rero ibi bintu byatibeye abana badupfanye n'inzara turibaza ati mbe biva kuki nta gitoro igitoro cyagiye hehe
ivyo bifise ingaruka mbi kubagendera muri izo vyuma kuko ababigendesha baca baduze ibiciro byo kwiyunguruza
ubisanzwe kuri gitoro cyabuze kwiyunguruza biragorana cyane abakomeretsa nk'iyo abafise amamoto canke imiduga gaca baduze ibiciro igitoro cyabuze baca bikika mu kiza aho umuntu agenda ku gihumbi bagaca ku 1500 cyangwa 2000 hari n'abagira ni 3000
honyine n'abashoferi bamahi yasi bina nata arashobora nko kuva ngaha kuri parikingi ya Rugombo akazoshika i Bujumbura afise abantu bane cyangwa batanu igiciro cyaraduze ubu kuva ngaha mu Rugombo gushika i Bujumbura ni 2000 cyangwa 2500 no kugaruka nyine uko nyine
abanyaci bitoke bavuga ko babuze bo bacira nabo bamira nta kindi basaba leta nuko yokora ibishoboka byose kugira ibitoro vya essence na mazutu bisubire kuboneka
cyo dusaba leta nuko yogerageze kagira uburyo bwose bwo kurondera igitoro kugira ngo abanyagihugu baronge uburyo bwo kwiyunguruza
dusaba leta ko yoraba kabisa abantu bajejwe kuzana igitoro iyo bagikura barabi cyabitumye hama batunganiriza hama baje hamwe kuko bagiye hamwe inama n'ingingo bigenda neza kandi turizeye neza ko igitoro mu minsi mike cyo bacabonetse
ako kamo bagateye haheze indwirenga umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka asohoye itangazo ndase sindayigaya yari yashikirije ko ikena gigitoro ririko ryibonekeza mu gihugu ryavuye ku ngorane y'ubuhinga atashimye kuvuga iyo ariyo yari yamenyesheje abarundi ko iyo ngorane yari kwiratorerwa umuti ariko n'ubu igitoro ntikiboneka ku bwinshi nk'uko vyahora
ihungabana gitangwa gigitoro ku mastasiyo mu gisagara ca Bujumbura nayo hagati mu gihugu byatunze ku ngorane z'ubuhinga zashitse muri ico gisata ku buryo butandukanye ubwiye kabiri ubushikangaje buramenyesheje abarundi bose na cyane cyane abakoresha ibitoro yuko izo ngorane zamaze gutorwa umuti kandi ko ibibazo biri ku mastasiyo bigiye guhera mu minsi ya vuba
ibura ry'igitoro rivugwa mu gihugu hagati riribonekeza no ku mugwa mukuru w'Ubujumbura aho igitoro kibonetse ku mastasiyo kimara umwanya rumara bamwe bakibaza nimba leta idashaka kuduza ibiciro nta n'umwe mu bajejwe icyo kibazo mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ashima kugira icyo avuze kuri ayo makenga y'abanyagihugu ngo menya ko ibitoro vya essence na mazutu bimaze kuduzwa kabiri muri uno mwaka turiko turasozera mu ntara cy'Ibitoke iri mu buraruko bushirengera bw'u Burundi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana Zacumi na zibiri ni minota cumi n'itanu zo kumugoroba kwa Nyaburunga.
Nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'izuma, hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro, mwari kumwe na Frederic Nkurikije. Amakuru nayo mwayashikirijwe na Aloisa Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.